Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 22 ukwezi kw'12 umwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Nzano were baramaze kumanura nk'inka zirenga zisika ku 15. Ihene turafite ikibazo kose. Si ihene cyane kuko aha bahora ziva ngaha ruguri murenge zari zigwiriye ariko ubu zisanzwe zarazize.
Uyo ni umwe mu mpunzi zo mu ikampi ya Rusenda avuga ku munsi mukuru wa Noweli. Iyi nkuru co kimwe ni inkuru yerekeye abanyororo bahawe inyigisho mpeshabwenge zijanye n'imyuga. Turazigarukwa ko mu kanya kari imbere. Ishirahamwe rihanira agateka k'abafungwa AVDP ryatanze impapuro z'umutsindo ku banyororo bo mu ikampi ya Ngozi bakurikiranye inyigisho zo gukoresha imashini nyabwonko kurima kijambere, kwandika no gusoma. Abarongoye iryo shirahamwe bavuga ko bariko barategura abanyororo kugira ngo bazoshobore kwibeshaho basubiye mu miryango yabo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Abanyororo barose impamyabushobozi ku nyigisho z'imyuga barohe mu ruhero ry'abagabo rya Ngozi bose hamwe ni 39. Abigishijwe gukoresha imashini nyabwonko bita ordinateur mu Gifaransa ni 19. 9 bigishwa kurima kijambere, 19 nabo bigishwa gusoma no kwandika. N'interetse Jean Pierre yarongoye ishyirahamwe AVDP riharanira gataya k'abafunzwe ari naryo ryatanze izo nyigisho avuga ko biyumviriye ubuzima bw'abanyororo bamaze gusohoka mu ibohero.
Ivyo rero twabigize kubera twasanze ko mu mabohero amwamwe kandi nka yose hariho abanyororo bariyo nabo nyene bakwiye kwitabwaho. Umvise cyahe twahigize rero kugira ngo twiteho abo bafungwa kugira nibagira amahigwe y'ugusohoka hagira icyo basohokanye bareke gusamara bari hariya canke ngo bihebure.
N'interese avuga ko biri no mugufasha abafunzwe bazaba bahawe imirimo isubirira ibihano nkuko bitegekanijwe mu nteguro y'itegeko mpana vyaha rishasha.
Yakoyoza kuvundira mu munyororo bakamuha ibikorwa nivyo bita mu Gifaransa travail d'intérêt général rumva gisimbura cyo bikorwa hajyaba umuhaye aba mushye nk'imyaka 2 cyangwa 3 yokora kugira ngo isimbure iyo ntuzi. Urumva rero abana bo twahaye twigishije muri icyo gihe bashobora gufasha abandi, kandi twabigishije ngo bace bagenda barashobora no gucyabafasha n'abandi na cyanke nabo nyene muri ibyo bikorwa nk'ibyo byo kurima.
Mu barozi impapuro z'imitsindo hari abari baratashe. Uyu avuga ko akivyiga atari yizeye ko bizomufasha.
Sinarose inyigisho yo kurima kijambere kandi nasanze arindi mu nziza kandi ifashe.
Gikurikirana izo nyigisho hari uwarufise umwizero bw'uko uzoje kuzikoresha hanze?
Nta mwizero nashoboye kugira mugabo amaze kuntuma ko nze kuzitora, nahise mvuga ati zizohava zingirira akamaro kandi kuzitora nze nzoze ndakora nkoresha kijambere nk'uko nzoba narabyize.
Umukuru w'ibohero rikuru ry'abagabo rya Ngozi avuga ko abanyororo basanzwe bazi utugenegene twinshi, ariko avuga ko hari imyuga myinshi ingirakamaro bakeneye bakabura abafasha kuyigisha. Habonimana Aloyize arongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi.
Baripfuza wo kumenya gukora amatara electricity, ariko cyo kintu twama twakibwiye abagendera ibohero bituraronka uwo byitabira. Baripfuza gukora amazi plomberi, ariko nacyo nyene ituraronka uwo byitabira kugira ngo aze kubitwigisha. Baripfuza kwiga kunyonga imiduga.
Ni ibohero rikuru rya Ngozi hari ikibazo cyo kuronka ibisamaza abanyororo nk'ibibuga by'inkino. Ni ikindi kibazo kiraje ishinga urongoye ibohero.
Twari dukeneye bakaronka ahantu bakinira bagashobora kunonora imitsi kugira ngo ntibamugare. Baripfuza rero abazi gukina kwa rukino rw'amaboko basket, arahize n'umuntu yodiwa kaya kantu bacomeka nk'umupira kutumye tugashyira kuri ruriya ruhome no kuri uru barabuze.
Umukuru w'ishyirahamwe AVDP n'uburongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi bose bararajwe ishinga n'ubwinshi bw'abanyororo bakomeza kwiyongera. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Ngozi atanga uko ibitigiri by'abanyororo bihagaze uno munsi.
Muri iki kigo twita ibohero ry'abagabo kingozi uyu munsi kirimwo abanyagihugu bashika 170 ariko iki kibanza cyari kigenewe abantu 400
ubuserukira ishyirahamwe ya VDP nawe agasigura ico bivako
ni kijanye n'ingene amadosiye y'abanyororo atanyaruka kugira ngo ubutungane bubinyarutse ikindi nacyo bivana n'ingene amadosiye ataboneka rawusanga nka dosiye yanaka baramuzanye ngaho bakamushira ngaho ntiboneke ahanini mugabo ni kijyanye nuko ubutungane bwitonda butanyarutsa ngo izo manza zinyaruke
abo bose basaba abajejwe ubutungane kuburanisha amadosiye y'abafunzwe n'ingoga kugira abanyororo boye kuguma biyongera AVDP zisaba ko gufunga yoba ingingo yoza inyuma y'izindi ngingo zose zishoboka zofatigwa ubukurikiranwa kucyaha ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco mu gihe yasigaye imisi mike kugira ngo isi yose yimbaze umunsi mukuru wa Noeli impunzi z'abarundi ziba mu ikampe mu Rusenda iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko ziteguriye neza imisi mikuru naho zihanzwe n'ubukene ni inkuru y'umwenca makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo
mu masoko yo mu Rusenda n'ijyasanza bahuraga n'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani batangiye guhaha ibintu birimo imyambaro n'ibiribwa ndetse n'amatungo azabagwa ku munsi mukuru wa Noheli uteganyijwe kwizihizwa kuri uyu wa mbere tariki ya 25 zimwe mu mpunzi z'abarundi zivuga yuko imyiteguro ya Noheli iri kugenda neza usibye yuko zigifite ubukene bwo kugura ibyo zifuza abandi bamwe mu bo twasanze mu isoko ryo mu Rusenda babuze icyo bagura n'icyo bareka bitewe na mikoro yabo make
turitegura nyene hamwe rige byanka ubu naje ngaha mu isoko kugurisha kugira ngo ndabakono tegura umunsi mukuru nkaronka nakaboga umunsi mukuru nzogura kaboga utuvuta ibintu nkivyo
kebwe turabarefije ubu turi mu ipokera baraduha intuze bazana ibintu muri fware ha umuntu agasoma ibyo yipfuza guceri biharaje ubufu namavuta niko turiko dutegura ubu rero turiko turasuma kuko twabampaye twambere duke nta myenda nakuyemo nakuyemo ibiryo by'abana gusa
Ndayisenga Emmanuel umutayeri wo muri inkambi kwasanze akikijwe n'abakiriya bifuza yuko abadodera imyambaro bazambara mu munsi mukuru wa Noheli tangaza ko igihe cya Noheli na bona niyo cyegereje abakora umurimo w'ubudozi abantu barushaho kubagana ari benshi bityo bigatuma bamwe mu bakiriya bavuga yuko bahabwa serivisi zitanoze
turi gukorera abantu imyenda yabo benshi bakatugana bavuga ngo tubanyarukize imyenda yabo kugira ku munsi wa mbere wa Noheli bambare bajyohe kubera tubatindira turababwira ati turakora tugacoka cya tubabwira ati murindire ku munsi wa Noheli tuzagira watambara kuri Noheli arambara kubonane urumva itabonetse uwo munsi arihangana gatoya kugira azayambare kubonane abazanye impuzu tubapungurize kugira zibenere turabasubiza inyuma kubera yuko akazi k'izindi mpuzu ari kenshi cyane n'abapunguza amashati n'abapunguza amapantaro turabasubiza inyuma costume ntabwo nshobora kuyakira costume kuko itwara iminsi 3 cyangwa 4 kuba costume irangiye iyo minsi 4 mba ngo ziribaye mu 20 urumva rero ntabwo nshobora kuyakira kuko abatwaye abandi umwanya
ku ruhande rw'abayangayanga bo muri iyi nkambi nabo babwijwe ijya Amerika ko imyiteguro ya Noheli ikataje dore ko n'amatungo azabagwa muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'ubunane yatangiye kugera muri inkambi yo mu Rusenda ari menshi
inka zatakwe bugaranga ubu hamaze kuza inka zingana gute
nzano were baramaze kumanura nk'inka zirenga zisika ku 15 ihene zira turafite ikibazo kose si ihene cyane kuko aha bahora ziva ngaha haruguri murenge zari zigwiriye ariko ubu zisanzwe zasize twariko tusaba gusa ko twongene tworonka nk'inzira bakatureka tukensira haza za runingo tukagenda kuzigurira tukazizana
mumenya yuko iyi minsi mikuru ya Noheli n'ubunane yegereje mu nkambi yo mu Rusenda bamwe mu bagize amavirage agize inkambi bagenda bateranya amafaranga hanyuma bakagura inka zizabagwa mu rwego rwo kwishimira kurangiza umwaka Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu amajyepfo
Murikirukuri. Ubuheruka muri Murikirukuri. Ikiwani cyarafashe abarengero bose turi kumwe ubwo bose bategewa n'ubwoba ngo banyabukoba gira babamare bafatanije n'abaserukuru
kwakwanye bunyene bakisa ubwoba bakire mu cyacyumviro cyo kujya mu mugwi w'abagwanye
reka giti mugabo ni wewe udutebeje none gutahavuye urungike amafaranga gacha yukugura bya bikoresho byagenze none ni wari wambiye ko uyihahamwa muri ya izine yawe
reka reka gesera karaho kakagira shakaramere yifuro gigi yaranse kuyapa
umve impuze uwo mugesera tegereza kuba ari umuseruko n'abandi bakora ikibi gucyo
reka unashaka imwe no murengera ubugabo emwe wigito nagahungu kitwa John
niwo gaterera hanze gakuru gasubira inzi umurengera w'umwizigigwa
ndoca ndaba mureta karahukira amafaranga makeyi mukurindira bo ndagikemura
mureka mureke nukuri
kapi yose rera nta n'inyoni sigaye bose barashwiraga
none wewe umukuru w'ikambi wakoze iki kugira ngo barondere
aho usanga hariho nabapfuye yanse kutubwira
oya nawe no se nibaza ko hari abapfuye
none
bari reka mbere nibaza ko atana bakomeretse
ngira ngo ntabakomeretse
oya ntabo
bwo kandi ibintu byinshi byononekaye ahubwo imana yarakiye
imana yarakinze abantu mutazi niyo baringwa imana yarakinze fundera rihe abandi bose bari
oya ubiriza basihemwe ndababwiye
oya ntabwo
je ngo mbange nde kuraba abategetse bo ngahibugo ndabamenyesha ibyaraye bibaye hanyuma badufashe kurondera
mureka mureke nukuri
wabonye rero wabasirwa barabatwishijamo ko ari bo baraye bazo kutumara bafatanije n'abanyabugo kiri guharura ibiziga by'abarengero baraye bishe
oya mugabo nawe n'utuvuga gutyo
utiga funde none data wanje ko wumva usibura gute ko aribo ba mbere baciye baza baragayagaya ngaha mu ikambi harayi habaye igitero abandi bose ntubona ko tumunze mu mashamba
je mbere ndumengo none kubera iki kijya kintu caturitse rimwe
umvize rero bwabo kugu bwawe
iyo kiba ari igitero ubwo ntibari kurasa kenshi
umve wa muhungu nanyu
je mbona umengo twabanza tukabyitonde
gute
tukamenya neza ibyabaye ibyaribyo
Zahavuye bigenda gute?
Lefo ndere ko kazuba mbono mengo ntaraza ngo atubwire icyo duhamagariye. Rika nka mungu usanga baturunze ngo masasa.
Ha? Sha. Ubundi ibintu cyo kurundanira hamwe sivyo.
Ahubwo tuvuze cyangwa mayire bagize ngo batubare wa mungu.
Oya nawe no. Kaze mbona nabasabiko turi kumwe ngaha. Ahe none ho ngo mbonaje reka twumvye tubwire.
Ah tubwire ka tari kubara duteshe umwanya. Mugabo barabeshasha twara abahinyuye.
Mwegere hano yemo. Twegerane kugira ngo twumvikane.
Yego.
Bitwiza. Kumenga mwikuye mu bantu. Mwegere hano imbere.
Oya ntaje reka twigumire ngaha. Uka turabyumva.
Imbere ya byose. Nagomba ndabasabe mubanze murabe abantu bose ko bakwiye. Bona bose bari ngaha. Ntababuze.
Eh mwe twegwa turakwiye. Yego.
Mwese murakwiye ga yemo. Nta n'umabuze.
Ariko ngira amatoza ngo yumve abo barayi bakuyemo.
Numashani yagira ngo avakumva.
Barabeshasha imana y'abarengero irakomeye umugani w'amafoza.
Ubwo nyine bitwe. Erega naho twavuze ngo bose bari ngaha. Mafoza si hari.
Itano makora. Ndazije uyari.
Urahatse.
Rimbi ari kubira.
Ndazi ko mufise ubwoba kubera ibyaraye bibaye. Ariko nagira ndabasabe mugume mutekanye n'ukuri.
Umve nani ngo dutekane. Mutekana gute? Kandi abarayi baduteye tutarashobora kumenya ko badashobora kugaruka n'ubwo dutera umwanya wose.
Twumvikane yemwe nimutekane twumvikane murabizi ibi bihe nk'ibi biragoye umwanya tukirindiriye amatohoza ahazoherera ngo tumenye ibyabaye mugume mufatanye mu nda kugira ngo ntihave haduka abatanatana kw'imyiko
imbego ya matohoza ngo azogirwa n'abandi
mubaze
hari uwo kugira ko matohoza warabonye uwikora ko matohoza
oya nawe nureka kujya mucira
reka cyareka bahinda abandi ukomogwa n'inshingira ukitwara ku isi
umve ndabwire hemwe ibyo nyine byo guca mwikeka abandi mutaramenya n'ibyabaye nibyo bibi numvise ko hari abatanguye kuvuga ngo nabanyabugo baduteye atani icyemezo na kimwe babifite
oya ahubwo ngira ngo twareye twiteye
oya mugabo kirazira kwagiriza umuntu ku bintu utazi ibitwe
ubu rero tujye ngaho twicare turinde ndire ko bazagaruka kugutumarira ngaha
umviriza twumvikane kuvyerekeye umutekano wo ngaha mu ikambi twaravuganye n'abategetsi ba hani bugo baremeye ko bagiye kuturungikira abapolisi bazaza kuducungera umutekano
ibyo ntibishoboka
none mushaka iki bitwe ushaka ko dukora iki muvuge ko umutekano wanyu bangamiwe hanyuma ndababwiye ko batwemereye abapolisi mu byiyamirire
ntagi polisi n'abanyabugo dukininga
none dufatiye
bibaye ngombwa umutekano kubicungerera turi turi bato
umva rero ndababwiye ibyo abapolisi ndabona ko tudahava tubyumvikana reka rero basi dushinge komite y'umutekano hanyuma kuva uyu munsi nyene abasore mwese muca mutangura kujya murarari rondo turabyumvikanye
yego
Umbiriza mugupakurura ndamurakura yo kesi mwimwe muravyumva eh kugira byo kuziharura eh kandi abatari ko bapakurura nimugire hijya
yego
Umbiriza
kandi cyangwa bitoye kubigiza
hijya ari bubandanye
abandi aho sanga baraguciye mwo barazinyegeje eh basanga banyegeje nk'isandugire
aya aho niyo bohombasha ako Je kuna andi kizo nabonye akari ndo hembera.
Eh. Aduka mugabo nivyo. Eh. Bayinyuruje womba no washoye.
Eh.
Kandi no musi vrema mbonitsi zabonetse ari nyinshi.
Basha. Yego. Kuba hide yejo. Mbona baguma batana ari benshi
kabisa. Okay.
Mugabo rero. Eh. Aho sanga mu misi za zoshaje sura kwikata.
Bo, ivyo birumvikana mu fre.
Eh.
Yego. Ukuru baniko bimeze bivana n'igihe.
Eh, bivana.
Ubu rero shaje uri ndakwemera.
Eh.
Kuri no izine mbona kazi kagenda neza cyane
ane kuri ndagerageze ko nshoboye
ah ntukavuye
eh yakugira namwe mwe mwanyizeye mu kampa kazi eh ndabashimisha
eh oh ya vraiment ça va très bien en tout cas je kubinyerekeye si ni dog
ah
eh d'ailleurs félicitations ah ntukavuye
merci beaucoup
yego
nagiti nizere ko ashima
bo se nibaza ko ashima nawe
atarabimbarira ngira arashima
oh ya ça va vraiment kandi we nikindi cyiza cyawe n'abakozi baragukunda
apa yego abakozi gushika ubu
batumvikana
vraiment ni do uko jiwe principe ni imwe sindenganya mugabo ndakara
okay
basha kugomba gufinda ku kazi oya nakubariye ndakara
nuno ndakaze wumva byogenda gute mbe nyene umukozi mucanga twakurungikiye ubona vyifashe gute
uvuga ntuze gasore
gasore
basha gasore yarashitse akazi yaragacakiye ibara karembeje kabisa yego
jewe ntakubeshe yatabagite burya jewe sinamwemera nka neza kuri rya post
abo ego ndibuka ko tugitangura mwari mwamushize mu bama 9 akakanka
juste imagine abone umengo haje niho yarakwiye ndavye formation yiwe mugabo giti yarabinsavye vraiment ansatira cyane ndatira ndemera
bo nti nkimubona cyane natangaye cyane bisanzwe ya post yo assistant cyane abone umengo mwari kuyo
umuntu
amurusha ni vuga toyi yego
oya si nibyo gusa ndavye ibintu gasaba muvuga ko muri iyi minsi kubwanje ni cyari kibanza ciwe vraiment none ubona gute ku kazi ubona takigaenda uzobivuge akazi
ahubwo yenda babwiye je uyarantangaje cyane icambere cyoto atonda kare
nkumbari
nigera cegwa nukuri yantangaje emwe no kugira
abo
yego
kawundira zava baseriye nani none akazi nako ubona gashoboye
yego vraiment aragerageze kandi burashaka arakitaho cyane
vraiment
yego bo hari imwe imwe ataramenye neza
yego
mugabo navyo nyene je ndabona ko umunsi zazoba yabimenye
okay
yego vraiment
ya si pas possible
asho je ndabona ko
je suis agréable ma surprise
wa okay
yo nawe warakuba
bo yego cyane cyane aranyubaha
yego
abo nise tazi arije nakuraje koko iyo kimbaze
yego yego
mubunda nezere ko namurose ngo dukorane
finalement guitar avait raison
eh ba
ntacari gutuma tutamuhakazi vrema kandi agashobo
oya ni sawa cyane gushika ubu ntakirafa vrema
antuka
okay umviriza ndabona ko meje gupakurura camuzinjiza muri izine rero mushe mujana muri kontabilite liste y'abashoye mwavyumvise nyarutse
okay très bien reka je ndakureke bibandaniriza akazi
basha merci
vrema do fit satisfait
kandi
ngene biko bigenda neza cyane
eh murahoze cyane
antuka
vrema akazi
Ndekure.
Guma. Ubwo mwebwe muri isomero.
Guma hamwe.
Muranzi jewe.
Urashika.
Ubwo jewe muranzi koko.
Mwebashe.
Ndekura.
Ibyo nibiki? Uwo mukecuru mukuye hehe? Umukuye she.
Umukecuru nindega. Gira ibihungu byawe ndekura ubunyenye.
Ugira utangura kuntubikira abahungu bandika nani? Aha resha no barekura bakaguha igiti.
Baza baranshu naguza. Bafata jewe baranzu woni.
Chef, wa chef.
Ndekura mu amihimbiri mu. Aho rero mwibaza ngo muhava mufata ku ngubu jewe. Mugomba nkurira igiti kituri.
Ndaye basha ninde ukwitera umukoshi. Wagomba fate ku ngubu mukecuru nkawe. Aho wewe ku ngubu ubona harahuki fise. Ora bone ngenda wiyemera.
Uyu nawe. Nireka kuntura ngo zatuye.
Ubu rero ngoma ndaguhindurie urondera iki muri no shamba. Kwanza urinde bwo.
None mvuga bamfashe nibo abanze bandekura. Batandekuye nanje nta kintu nakimwe.
Okay. Murekure numbi byatubwira. Yo umva. Umukecuru ntabwo yadutera.
Mbemwe ho mwibaza ko mwobuntera.
Umvesha ndakubwira. Aha no gutera mazi nayo wonse ukayaruka nakubajije urinde upfahe ukajaye
mbe kumenga ugomba kuntera ubwo jewe natumwe na giti pe ivyo mwavuganye ntavyuze
wewe mutama gitura muti wewe
kobera ntakubwiye ko ari musazanje eh chankereka ndamutelefone eh ndamubwire ko muri ko murafata nabi
munjura mu telefone irinde
nyarutsaza nivyo bikoresho tuvugane ureke kuntesha umwanya
mukabo itaranga yana mwishwanje umukecuru niwe yarungitse ngo tuvugane cyewe behoho yakubwiye wondiwe
eshemera hiyo buro mugwanye nkabu wundi
wewe ugwana hash umupfu ntiyinukira kweri aho wewe wiravye wogwana ibiki
wa muhungu we twubahane rero sha
wewe ibyo kugwana ubiki
uti intambara nagwanye urayiziga wa mwana we urabaza abanyabuvunyi nibo bazi makozi uwo ari
wewe warufise inkoho yitwa ngo iki
wewe naho kwigwizamwo batatu nitwo hagarara hamwe ndakubwire
ego basi nk'inkoho akirikoresha ndabe
aho rero uriko wishima kuri ivyo biboko vyawe vyavyimbye hatani kirimo
wewe
je urabaza urabaza bamaze kumbona kuri ubuga bazokubwira icyo maze
none singinkoho ko umva data wanje uri umugwanyi ngiye akira ubwire turabe
none ni umva ko atacu
oya kira
je urugamba ngo hakora inkoho gusa jewe nakoresha umutwe abafata inkoho bagakora ibyo jewe nababwiye
emwe basaho akira urase turabe None kuyitinya wewe wishima ngo uri umugwanyi utinya no gukora inkoho
reka kuntesha umwanya zani izo mari twumvikane canke nisubirira inyuma kandi uzani inkoho zikomakomeye
wewe uri kuramenera kurinde
ahari wowe ndakuzigiriye umuntu none uzaba amaze kuryamagama
aho urankanze gasoye mwana kandi rare yutavuga nahitete murase nkubesha urabona ugaranezerera uwo muryango jona inasunike ko gusa
hanyuma nzokore kubanza yikomeye baragutwenga
ubu rero wiyemeje kuzura tahijoro gantuze hanyuma nanjye nzosanga nakugaranya urare hanze urabona none nkirijoro wariga gaso
erega mama ubu ndakuze nanjye ndashobora kuzana gorobereza hamwe n'abagenzi tugatera inkuru
yego eta mbega none abo bagenzi waronse utahorana nibande ndagusavye gasore mwananje utekereze ko wahora ntumenyere ibyo bintu byo kuzura genda ijoro
Eka nanjye urabizi ko ntabikundana cyane.
None.
Asha, uno munsi nateramanye na giti.
Yo. Uti wataramanye nande kagashe?
Asha na giti.
Mana yo mwi. Ari kwa matwa kundi byo yumva.
Kubeye.
Eh?
Ye, nateramanye na giti nyene. Kandi n'umugenzi wanje.
Mbega so. Urafise ubwenge bwo kwiga gasore mwanange.
Emye, nije ndamufise rero.
Eh.
Ahubwo wowe niwe ntumva iki gutangaje.
Aya, oya ni.
Ngajwe ni. Ah,
gene waza kuri kurampenda kugira ngo wumvirize ibyo mba ndavuga.
Ngo bimarire iki?
Aho kuba kwa ukicana n'urya mugesera gitigano.
Ni mugesera kubiki. Ha, nimba wowe ari kubibona. Jewe suku, jewe giti n'umugenzi wanje.
Ndeka mana yanjuru. Urupfu mpishije gwitwa ngwiki. Eh?
Warara tusanga, waronero mugenzi, kuliba jabare ngeru kakasori.
Umbiliza Roma, idu zaba siru kuna vare ngeru. Jewanu tusume nukubi mgira.
Nukuli?
Ayo machaku wili yawe, jewa ngeza hanu.
Utiki kakasu.
Angeza hanu nukuli.
Utiki, subira mumbariri. Kasu, abare ngeru, idu wadu kore, nafjozi kakasu. Awigiri chasa mechikifisi nati. Hey, urasubili bufungi leno na
wendari kumbi. Idu vila gusha. Jewumu nundamira vila ukamarafiti, na wanja kuraba, ibiru kuravuka. Nakarengo bafaniki barutwa bamaraniki ivyo none abantu bitse
yo urapfuye nabi mwana wa mukeje aho uribaza ko giti yo giri kinta kumariye wewe kagasona
none gama uwe wa mariye iki atari kunta mu rudubi hema kwa mpenzo nkoresha amahera yishira hamwe ry'abandi urungiranye ko wamfashije iki
oya gasona oya
jewe mbigiye cyo
wamfashije niho ucufatira kuri ivyo
none ushaka mfatire kuki iyo taba giti ubusimba mfunzwe canke narapfuye wafashije iki none kutavuga wewe nigiki wakoze
ewe ndakubwiye none kagaso aho nyine uribaza ko giti
sinibaza ahubwo ndarabonye uravyumva neza narabonye ku murengero ashobora kungira kamaro cyo kimwe canke gusumba n'umusiru nkuri
niho bavutse
bavutse
ewe akirwa banze ufungure hanyuma ndi tuzobisubiramo ubu ngira urashavuye canke naho wakananyoye
ntandi bindi mbere tuzora
kwanyoye wabore
ikibazo nakubajije ni kimwe kandi cyakunaniye no kwishura ubu se murengera nkuye aho byakunaniye kunkura wewe
ndakwisaba
Betwe, we, mwishwanu no muse. Imbe ari narenze.
Sha, leka sha ikaru gese. Jo ni ndahabyi, mse.
Ash umengo
kora pira. Leka leka.
Mo, hebi ndo kurara ma. Hondo, nari tukwakisabe.
Eh?
Leka leka. Bitso hapa, bitu sika mwimfune.
Uya wangu. Hanu kutinikira nyene. Tu atunge ni basere kuzuca mujya humye.
None ka betwe. Tuvuka no kuhiko. Umbozo mona twokoreke. Ibi bantu twirare tsani byo byotukitsa.
Oya we ntugira ubwoba ikibazo cyarakimutse cyaramaze gutora inyishu mafoza yatoronke ibikoresho wangu
ibikoresho nyabake
mvero nawe ibikoresho byo kufunda umwanzi cyatyutse yatoronke inkoho
sa
tukakebuke nubone yari kutsigizana
sha ntanu kuturamenya neza na neza ibyabaye cyangwa umunsi atuka kicya kintu mwicoro mafoza cyibuka mari mari kurondera ingwanisho
oya sha hari ndabona kure ndavyina harya yakomvye tubitange bataradusubira
sha
Wewe tekana harya mafoto rati cyakora ubisanzwe hajye ibintu by'intambara arabimenyereye
wewe nkacha bone ibintu byo bitera bica nyine tuzaba dusanga twakoreye kubwoba
gute
kandi byo tubike ka byose kubanyabugo atari ifi
ahubwo wizinze ikintu metse kandi nate aturitse yo yumvise none wavuga ko yateye ibandi
cewe twaraganire na muhere
uti mwaganire nandi gafuno
muhere twaraganire kana sanze namwe nyine bafite ubwoba nk'ubu dufise
mbe bashya urasa muhere mushobora kuganira gute kandi zineze kwakorana n'abanyabugo
Je gusa nyene nakoma numve
abazuko
nabo nyene uko babibona
uko babibona
sanze mbere bo bafite ubwoba no kuturusha
reka cyari karya namageri abazuko wewe nuzi komeze nk'inzoka
sha yacho nabonye umengo nari karambesha ntamwibajishije bukebuke ngo numve ko bimwe mafuzo yatubwira ari byo ariko yambwiye ko igihe cy'ikintu cyaturika ngo nabo nyene yari ndari mwe
mbere bashya ubwenge bwawe bwaracuramye cyane ubona wajenga ujunga uremeza ko mafuzo yo bari we abesha
oya se ko mvuze mugabo Yose twabifatirako
wewe ntubone yuko mafoto ariko arashumba kirageza kurondira inyana twokwicungera nawe ukaje ngaho ukaje baje bamubasi ngo muri ko muraganira ibyo mukani
Tanya rusangi n'abanyabugo tuzigarukiritse ngaha reko uyu mwanya twashikiritse akabazo kugicemeje gukurikira akabazo naka mu bihe by'uruhagarara kubahuka kuvugana nabo mu wundi mugwi nkuko fundere avuga ko yabigize mu kuvugana na muhehe ku kibazo kihari mwibaza ko ari ico byofasha ukaba ufise ico shikiriza longi ku butumwa bwawe kuri za nimero muzamumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 88 95 ikano kuri uwo wese yifuza igikino murikiri kuri WhatsApp niyandike ubutumwa kuri izo nimero nyene aheza ronke murikiri kuri kundwi kundwi turangize tubibutse ko cari igice c'5027 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikiri kuri murakoze naho uta
cari igikino murikiri kuri muzokwama mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino muzigurirwa na Benevolentia
Njoti mwese mo kundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye mu kakanya bigaruka ingaha turabashimiye turashimiye ingenieur yadufashe mu kinga bw'izuma na Fatukarara yadufashe kwigiranya ikiganiro turabifurije mwese umugoroba mwiza mugire amahoro umunsi mukuru wa Noel mwiza mwese.